Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mirioneza nchuti, muteza matuku vigani ovziju gya Amerika risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, turigene kerezo gya chumi n'umunani ukwezi kwa gata, nukwa bibiri na chumi n'indwi, muri sya chumi n'umunani, muri kumwe na Jowe Diane na Hazwe, ndabahaye ikaze mu biganiro vy'uno mwanya.
Mu bisanzwe imirima nka yose yarononekaye kuko n'ibigori byaba bivuga ngo byaronse imvura ntabwo bizoheka naho usanga ikigori gihagaze ni hamwe hamwe ibishimbo byo turabona ko atamuntu ashobora kuzovyimvura ntabwo bihari.
Aya namwe mu makenga y'abarundi bahungiye mikambi ya Nakivale iri mu gihugu cy'Uganda babona ko uruzuba rwinshi rwaburabuje ibitegwa byabo rushobora gutuma baumugwa n'inzara umwanya n'umwanya. Iyo nkuru twemeye kwigaruka ko mu ntango za kino kiganiro. Ako imbere kuja makambi no kuza kubabwira iby'umutekano mu gisagara cha Bujumbura mbanze ndabwire muri make ku Nigeria haraye hatowe wundi mwana w'umwigeme mu banyeshuri mu ntara ya Chibok banyurujwe n'umuhari Boko Haram mu gihumbi 2014. Uwo mwigeme yatowe nyuma yaho atorotse abagwanyi b'uwo muhari. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Muhammadu Buhari kuno wa gatatu. Yamara nta vyinshi yavuze atari uko umwigeme yatowe n'abasirikare ba Nigeria ari nabo bamushikanye ku mugwa mukuru. Uwo mwigeme aturutse inyuma y'indwi zibiri, hari abandi bashika kuri 82 baheruka kurekugwa inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati ya leta n'umuhari Boko Haram. Tukibutsa ko abana babigeme b'Chibok bashika ku 276 ari bo banyurujwe n'abagwanyi b'uwo muhari bakuye mu buraro bw'ishure aho bari, abashika ku 100 bakaba bakiri mu minwe y'abo bagwanyi. Tugaruke ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Ina mashinga mateka ya kino gihugu ya Savye James Comey aheruka gukombogwa mabanga yo kurongora ibiro FBI bijeje gukora amatohoza ku vyaha ko yoza imbere y'ugo rwego gusigura ibirego bijanye n'uko yahagaritse amatohoza ku migenderanire y'Uburusiya na Michael yakombowe mu mabanga y'umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro kwa Perezida Trump. Abashinga mateka babajije nimba hariho ivyemezo kubirego biri kuri Perezida Donald Trump kubijanye n'uko yasavye Comey guhagarika amatohoza yari kwarakora. Ni mu gihe amatohoza yose yokogwa kuri ivyo birego asaba kubanza guca mu matora y'aba Republicane. Paul Ryan mukuru w'inama nshinga mateka avuga ko ibirego bisohoka bidashobora kudasamaza bisohoka uko biri kose bidashobora kubasamaza kujanye n'imigambi bihaye kurangura. Ni mu gihe mu 2018 ari uhategekanyijwe gusuzuma ibikorwa vy'ikiringo cha Perezida Donald Trump. Umugabane wa Buraya, Perezida mushasha wa Faransa Emmanuel Macron yaraye agenye abagize leta yiwe kuri no wa gatatu. Umunyepolitike aturuka mu gambwe w'abasosiyaliste Jean-Yves Le Drian yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, niwe yagenywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu. Mu kiringo c'imyaka itanu yaramaze muri ayo mabanga ku ntwaro ya François Hollande, Le Drian niwe yagenzura ibikorwa vya gisirikare mu gihugu ca Mali, Republika ya Centrafrica, Iraki hamwe na Siria. Ahambije rero Edouard Philippe yagenywe mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere kuri no wa mbere nyene. Bruno Le Maire niwe agiye kurongora ubushikiranganji bw'ubutunzi, numwe mu bashikiranganji batatu bavuye mu mugambwe w'abakonservateur. Nchuti ziju gya Amerikani kiganiro iwanyu mu ntara muriko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihera mu yavugwa mu by'umutekano ibujumbura neza na neza muri quartier ya Gikoto iri muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara Bujumbura mu Burundi haraye hatewe grenade ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge wirika neza ariko araca iganino ino nkuru kuvejo Eloge mwiriwe
Munaho neza Diane
Vyagenze gute ivyo grenade
Ego Diane hari hafi ngeje cyahazi 33 ahiyo grenade yatezwe abantu bicaye yuhande yinzu twa hashitse ni hagati y'amazu hanyuma ubonene haca ikayimu n'abantu batatu hanyuma abandi batatu barakomereka ajyanwa kwa muganga igihe twashika abantu babona ko bafise umubabaro abandi nabo bafise umwiheburo cyane cyane bagira abantu byumvikana ingene ibitero cyabaye mu gihe aho hantu abantu bari bagize igihe babanye neza mbere y'abatubwiye yuko yahora agenda n'igihe cya saa nani nijoro agataha abandi bati nk'iki gihe amatara aba yacitse ku murwa mukuru Bujumbura hari abantu baba bafite ahantu barara umupira iriya mipira iba mu bihugu bya Buraya tukagenda tukagaruka amasaa tanu nijoro atakintu gikomanze abantu rero bari bafite uwo mubabaro kandi n'uwo mwiheburo y'ukuntu hasubiye kuboneka ibyo bitero mu gihe hari umutekano n'abantu bafatanye mu nda mu Gikoto na Musaga.
Eloge, uratubwiye ko ari batatu bapfuye abandi batatu barakomereka abo bapfuye ni bande hama bayiteye boba baramenyekana kugera ino saha
ego Mediane abantu bapfuye igipolisi kuva nijoro tubwiye yuko abari mu gwaruka rw'umugambo w'ubutegetsi CNDD-FDD imbonerakure ariko babajejwe intwaro bavuze bati icyangombwa nuko barabarundi birabaje kuko akitwe nk'abarabyeje intwaro turaba igitugiwe na mutaneri wa muha Kabura akitwebwe mu bisanzwe abanyagihugu bose ko dutwarira bose ariko igipolisi cyatwemereye ko rwaruka rw'umugambo ariko ubutegetsi CNDD-FDD ariko nabo kugera ubu ntibaramenyekana igipolisi kiri mu matohoro
Eloge hari amakuru ariko aracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yashikiri avuga ko hari abantu ijana boba baciye bafatwa nyuma y'iyo grenade yatewe vyo bari vyo canke
ayo makuru naje nayabonye igihe nazindukira ariko ndayasoma ariko abajejwe intwaro n'igipolisi batubwiye ko hafashwe abantu mirongo itatu na bane bafashwe mu bikorwa bisanzwe by'ugusaka bisanzwe biba kuraba abantu batakwije badafise urangamuntu canke batanditse muri amakaye y'ingo abo rero abagize intwaro batubwiye ko zibotse ko ata abantu bitekwa baraheza barihe amande basabwa n'intwaro kuko n'abatakurikije amategeko maze baheze batahe ariko ku bijanye n'iki gitero hari abantu batanu bamaze gufatwa niko abagize intwaro n'igipolisi batubwiye mbe muri abo batanu harimo n'uturuka mu gihugu cy'u Rwanda niko batubariye batanu ibyeke gitero nibo bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza ari itatu na bane nabo bafashwe mu bikorwa rusange bisanzwe igikorwa igipolisi gisanzwe gisa cyo gusaka kiraba abadakwije n'abazitwe muri amakaye y'ingo
urakoze cyane gose Eloge wirika neza kuri uyo muco duhaye turazahandi hato kugukenera mu makuru yacu kugira ngo ushobore no kuduha amajwi amwamwe mu bo muzo amwashoboye kuvugana
urakoze nawe
Na inabiche kumasonga munhango, harubgo wa uginza raisho ura gutera mwikambi mhunzi na kivale muri Uganda. Gogo wa ufatie kuruzu wa guinshi gwate muri okambi mirima ikuma. Ivyo na vyo bikabavya gie kunyo guanuko hafa shwengi ngo kugabanya urugero gui wifungu guwa imhunzi za barundi za hungiengaho na kivale zihabga. Ivyo nshiku nonguru numunya makuru watu Leonce Niyongabo.
Mugihugu cha Uganda imhunzi za barundi zirio nizashi kie kurera maboko. Abatari bake. Bache biju kilikirimo. Kumwaka bimbura kabiri. Isizeni ya mbere ni isizeni ya kabiri. Ariko ubu bihe ntibyabaye byiza nk'uko uyu mutware yaganiriye n'ijwi rya Amerika byemeza.
Uko imbura twimbura amasizoni abiri. Iyari sizoni igira kabiri ya mbere. Yabaye nabi nayo nyine umwimbu ntiwashoboye kugenda neza. N'iyi igira kabiri nayo irabaye nk'iya mbere. Nico gituma inzara igiye kuba ndende cyane muri no nkambi. Icyashobora kudufasha nk'impunzi no kurima utu turima bagiye baraduha tukadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza nibyo byari bidutunze ubu rero kubera ko izuba rimaze kwaka abantu bakarima ntibimbure nico gituma abantu bamaze kugira ubwoba burebure
biteye ubwoba cyane impunzi ibitegwa byakariye cyane n'urwo ruzuba nibiterwa mbumbarugo impunzi zahora zikora ko cyane
icyashobora kudufasha nk'impunzi ni kurima ututurima bagiye baraduha tugadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza
ibiterwa byakariwe cyane mu byo mwahora murima nibi
ibiharage byo byo nta witeze umwimbu na mukeya w'ibiharage kiretse nkubu akavura kasubiye kugwa niho abantu bazashobora gutoragura ibigori bike cyane ariko naho ubundi ibiharage byarumye nta nibiraye bahora bagerageza kubirima n'ikindi kizokira muri iki gihe kubera ko akavura kabonetse ni imyumbati yonyine
ariko ngaha animenga hanini mutunzwe n'ibigori
ina cyane cyane ibigori nibyo bifasha abantu gusumba kuko birimo byose babikuramo imboga bakabikuramo n'ubugari nabyo byarasinzikaye nk'ababitekare kiretse ababiteye ubwa nyuma nibo nabo biteze kuzobona duke ku musaruro bahora baronka
mu bisanzwe imirima nka yose yarononekaye kuko nibigori byaba babivuga ngo byaronse imvura ntabwo bizoheka namwe aho muca mubiravye murabona ko atakihari atari nyene nkani hamwe hamwe usanga ikigori gihagaze ni hamwe hamwe ibishimbo byo turabona ko atamuntu ashoboye kuzovyimbura ntabwo bihari iyo biba bihari nk'ubu ntituba dufite inzara tuba tugezeho tutonora tugasanga inzara ariko iragabanuka ariko inzara iguma irimwo nuko nyine
imyaka yarumye ku mabarabara mugiye murareba ibigori byarumye bigwara mpongwa kabisa nta kintu dushobora gusarura n'ibiharage byarumye
hari ingaruka zabyo murabona
ingaruka turazifise kuko gushika n'ubu nta kintu dushobora kwizera ko tuzimbura
ibiterwa byakariwe cyane nibi
ni nk'ibiharage n'ibigori imyumbati nayo twari twarateye ikibazo ntabwo ishobora kwera kuko ntibwashoboye no gukura bwagumye bwikwega kubera atamvura yabonetse
bigoye bikiriko imfungurwa bahora bagaburira impunzi zaragabanijwe bahereye ku mpunzi zitwa ko zimaze igihe kirekire kuruta izindi aho mu kambi na Kivari
umaze kumva ko impunzi yo bihabwa ibiro bitatu kugira iz'ibiryo kwezi ibyo biro bitatu nibaze ko n'imisi itatu bitotunga umuntu namwe nico mwiyumvira bakaguha ibiro bibiri ngo biryo kwezi by'ibishimbo ntabwo bijya n'imisi itanu ibyo byose ubijya mu gatondo kabijya saa sita no kumugoroba ntivyokunda urere impunzi aho turi ntitukivuga ngo turashaka kujya ku mwanya ukwiye usaba urindiye ko buca buke ukirirwa nkuko utahari kugira ngo ako karasi ukaronse kaba ko mwijoro urumva umurango ubutwara hevye kuba tugifungura kurabona nk'ubu witwa ngo ni mushasha ahabwe ivyo biro 12
eka no uyu mutware wo muri zone Ngarama mu karere ka Juru aravyemeza
kubijanye n'ibifungurwa ntabwo byifashe neza kuko iwe ni yaragabanije ibyo kujya ku mpunzi bigatuma rero abanyagihugu bimpunzi babaho nabi kubera ko atakindi kintu bafise bikora ko
nibyahuha rero bigiye guhuhuka guhera ku igenekerezo rya 15 ku kwezi nyene hafashwe ingingo yuko impunzi shasha zari zisanzwe zihabwa ibiro 12 by'ibigori ibiro 2 by'ibiharage ikiro kimwe n'inusu by'ifu y'umusururu n'ubucupa butatu bw'amavuta ubu bagiye guhabwa igice cy'ibyo bahora bahabwa iyo nkuru y'incamugongo impunzi bakaba bayimenyeshejwe mu nama yabaye kuri uyu wa 15 hari ingaruka mbi rero zimaze kwibonekeza nk'ubusuma mu mirima kubagize imana bakaba bafise nk'utwumbati hari kandi n'umugwi w'amarundi ariko batikambiye na Kivare bungururiza mu gihugu cya Kenya Leonce Niyongabo ina Kivare muri Uganda ijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo imbere yuko tubandaniriza mu makambi twabwire muri make kukuru wa gatandatu i Dar es Salaam hategekanijwe kuzokorana inama y'abakuru b'ibihugu umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ikibazo cy'amatati ari mu Burundi kiri mu bibazo bizokwigwa n'abakuru b'ibihugu mu mwiherero perezida w'u Burundi ku rutonde rw'abazofata ijambo arimwo ariko kugera ino saha nta uramenya n'imbazo kwitabira kimwe gusa nuko amwe mu makuru ariko aracanacana ko bivuga yuko yoba azoserukirwa n'icegera cha mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ijwi rya Amerika rero rizorungika Dar es Salaam umunyamakuru wacu akore Arusha Pierre Claver niyo nkuru kwa gatandatu muzokurikirane ibizoba biriko biravugwa muri iyo nama mushobora kandi no kutubwira ico muyiteze ko muce kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com tugaruke mu makambi aho rero mwigihe abayangayanga bo mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo barangura inka zo kubaga mu mafaranga y'amadolari ya Amerika bavuga ko bahangayishijwe n'igabanuka ry'agaciro k'amafaranga y'amakongomani basanzwe bishugwa iyo bagurisha inyama. Ibi abo bayangayanga bemeza ko biriko birabatuma bakora bahomba. Ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Vedast Ngabo.
Umuyobozi bigaragazwa n'aba bayangayanga mu nkambi yo mu Rusenda harimo kuba aborozi b'inka bagurisha inka mu mafaranga y'amadolari y'Amerika, mu gihe abakiriya babo muri inkambi ibo babishura amafaranga y'amakongomani, kandi aya mafaranga agenda atagaciro umunsi ku munsi. Ubwo twateguraga iyi nkuru, urudolari rw'Amerika rwari ku mafaranga 1400 y'amakongomani, mu gihe umwaka ushize w'2016 rwari ku mafaranga 900. Umuyobozi w'abayangayanga wo muri inkambi Bwana Gisa Virambona yemeza ko uku kwiyongera kw'agaciro k'amafaranga y'Amerika kugiye kubinjiza mu gihombo niharamuka hatabayeho kumvikana hagati yabo n'aborozi babagiye muri inka.
Mugabe ingorane dufise n'izi kubyerekeye idolari yaramaze kuduga kandi nka tuzigura mu idolari natwe tugasha tudicuruza mu mafra. Rero tumaze gucuruza mu mafra cadusanga twe kwenda gushaka mu gihe twaguze nka mu idolari ugasanga twahomvye. Ubu gushika ubu rero twasamura bingene vreminga tukoze turaziro nka mu mafra turaningire mu tuhindurira nko vya idolari yahora hasi ya mafra amafra asubire hejuru y'idolari cyo tunezira cyane kandi akazi kacu ko cyo tuma kagenda neza nkubu n'umutari twari dufise usanga duheranye kubera ibyerekeye iki idolari tuguma tuyanga duhomba cyo twasaba mudufashe vraiment idolari muturukije ngo yari amase y'amafra nandi bitaruko n'ubundi twe bakazi kuba yanga karashobora kuduherana inka tuyigura amadolari
gute
harashora hariyo nka 500 dollars hariyo 400 biravana n'inka urugero ibingene bingana zirasumbasumbanye n'igiciro cy'idolari cy'inka nuko zo zisumbanye ubunini hari inka noyi. Ariko rero uko bisumbanya hari dolari inka tugura dolari 300 hariyo tugura amadugura 3.5 hariyo tugura 400 3.7 kubera 500 n'600 rero uciye ushira mu muto y'amafra ugasanga cyaje hari igiciro kiri kure cyane gose kiduje cyane gose wamara kuyanga rero ushire muri yantu z'amafaranga maze gukura mu mushya ku muto ya exchange y'idolari ugasanga twahomvye.
Si bibazo by'amafaranga y'amadolari agenda yiyongera agaciro byonyine aba bayangayanga bahura nabyo, ahubwo batangaza yuko bahangayikishijwe n'abantu bagenda bagurishiriza inka mu mavirage agize iyi nkambi, bityo bigatuma bagenda batakaza abakiriya bari basanganywe mu isoko ry'inyama.
Mbo kuntu bahaye barwikira akazi kintu cya mbere nohera koze mu byo mpanyesha badusavye prenizida wo haruguri murenga ahantu inka ziwacu z'amazibva batuzanira tubaga akoresha igikawo kuri bajye abantu biwe baba fronesere bafronesi nka ngaha mu isoko abere kukuntu bazana inka nka karo nk'inka president haya ravuga hijya yezo bayi bayiduha ku 1,360 mwene turayanga twambwira ati inka ni ya 3.5 mbuga yanka tarayitanga kubaza kuyijya mu mavirage 1,364 ni kuvuga bamwe bajya zanka aribo bahaye badutesha urubuga ngaha bazoza kuyibagwa we wayikokeye wayisize ugarwe kiwawe ba bantu azijya kubera ari mu kopari batamera maragara batanze aratwara kilo akagirwa mu byo 10,100 wamara kuza kumwishuza kubwira ati nta kintu nayakuye mu cyo gituma basabana ziherana kambwira ati jewe nta kilo sinosora kuguha njya amafaranga batanga make make we ukasaga ujya yisinjya nka ariko kwegana na bamwe ni wa mufuniseri yazana inka agacagenda aravuga ngo abusebo ngaha mu nkambi baheranye inka kumbe bihaye biva kuri bo bahaye bazitanga ku bantu b'inyuma.
Niyo nkuru Jean Marie ni impunzi yo mu Rusenda akaba n'umuguzi w'inyama asaba bayangayanga ko bagabanura ibiciro by'inyama kugira ngo bakomeze bahahe nk'uko byari bisanzwe.
Sega guzi inyama inyama zirazimbye ikiro n'ibine n'atanu kuvivanye n'uko amadolari yadutse sasa badandaza n'aba amadolari barakuntu bazo bigenza kugira amadolari amanuke ibeyi.
Bese inyama mbere byari bimeze gute mwaziguraga gute ariko kuri none bimeze gute
kari mbere inyama ikiro twagura 3.5-4 utaraduze gusika ko yageza 5,000 inusu 2.5 irobo baguha 2,800 mva ko baguma batwiba gose.
Ku ruhande rw'aborozi bagemura inka mu nkambi yo mu Rusenda batangaza ko batangiye nabo kuzajya bagurisha inka zabo mu mafaranga y'amakongomani nyuma yo kubura amadolari ku isoko ry'inka. Aha bakaba nabo bavuga yuko bagifite imbogamizi za bamwe mu bashefu b'amavilaje agize inkambi yo mu Rusenda bagura inka ariko umunsi wo kwishyura wagera bakabura amafaranga. Tubamenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda abayangayanga babaga inka baba bavanye mu misozi miremire yo mu Bibogobogo aho hari igihe babaga inka buri munsi. Leta Sengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Turacari mu makambi kuri no wa kabiri umugwi w'umupira w'amaguru wo mu ikambi ya Mahama waragendeye mu rugwi wa karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda uri mu cicaro ca kabiri mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Abasore b'Imahama batangaje abantu ku buhinga berekanye muri urwo rukino rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Hari n'abatashe bizeye ko bashobora guhabwa akazi ko gukina muri uwo mugwi wa Rwamagana, nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Akamwemwe niko kagaragara ku maso y'abasore bo mu ikambi ya Mahama inyuma y'urukino rwabahuje n'umugwi wa karere ka Rwamagana. Abasore b'Imahama bamenyesheje ko banezerewe kubona baronsa karyo ko kuja gukina bakabona aho ubuhinga bwabo bugeze. Bamenyesha ko gusohoka ikambi ukaja guhura n'urunganwe bitabona bose.
Kuba nasohotse ndavyishimiye cyane, bintera ingufu kuko hari ndabonye revo ngeze ko paraporo y'ubwo nari nkiri hajya anye ndavye n'abandi bene wacu bari hanze y'inkambi. Hari icyo tumaze kugera ko tubonye dukwiye gukosora kuva umuguko ivuka. Twa dufise visio yuko dukeneye gukora kurushiriza kugira ngo tushobore kubona imigwi natwe dushobora gukinamo kugira ngo turonke igishobora kudufasha mu buzima bwacu busanzwe.
Namahirwe kubera ni ibintu twari twagambiriye kuva kera, twari dusa nk'abantu bafungiye hariya. Ngo namahirwe dushobore kuronka ku buryo dushobora kuza kuyerekana mu bandi tarazacu dufise. Turabishimira, tugashimira n'abayobozi nyine y'ubonesha isara yabyumviri.
Natwebwe turishima kubona turiko turasohoka hanze y'inkambi mu mahoro. Nabyo byo guhishira mu mutwe ngo uri mu nzi cyangwa iki, kweri turi mu nzi nabyo duhakana, ariko naho turabyishimiye kubona ukuntu abavandimwe batwakiriye, kubona natwe turi mu bandi bana amahoro n'umutekano, turabyishimiye.
Umwe mu bakinyi b'uwo mugwi wa Rwamagana yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko kubona impunzi zikina zikidagadura ari ibintu byiza cyane.
Ah, vraiment ni ibintu bishimishije cyane kubona abana b'impunzi bakira umupira ku rwego rugeze ruri hariya. Ni ibintu bishimishije cyane, ahubwo bya byiza bagiye bakomeza bakina n'abandi nabo bakagira ibyo basangira.
Mubona hari nk'abo bagira akamaro gihe boje mu gwanya.
Barimo benshi cyane kuko nyine football bari imwe, sina amahirwe gusa abantu bamwe bagira kurusha abandi.
Aho mu ikambi ya Mahama inkino ziramaze gufasha abasore n'inkumi batari bake kuva mu bwigunge. Aster Tuyikorere ajejwe igisata cy'ugwaruka no guteza imbere inkino ahimahama amenyesha ko ugwaruka gwijukiye inkino rufise icyo rusumbije abandi mu ndero.
Kwa mbere zituma zikora abantu mu bwigunge, hama tukokipa abajene benshi cyane kugira bareke kujya muri iyo mirimo yindi ishobora kuba ari mibi ibyabera mutwe, cyangwa imbere tukarinda n'abakobwa kugira baze ku baparticipe mu activity ya sport kugira birinde ndazindara dusa n'ibindi. Kumbure n'abandi bishomeri bareke kwihebura kuko batafise akazi, ariko baruhe occupation baryoherwe omwe no kugira ngo principe amatara y'abajene iyo gumanta ubera abahoze bakina abandanye bakina amatere yabo mbere bishobotse amatara bashobora kubatunga.
Ndayisaba Kabudiuse arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ikambi ya Mahama rigizwe n'imigwi icumi y'abahungu n'itandatu y'abakobwa amenyesha nawe nyene yuko akamaro k'inkino aho muri iyo kambi ari ntangere mu ndero y'ugwaruka.
Kuvaho inkino zitunganirijwe mu ikambi ya Mahama ibyo byabwenge byaragabanutse, ibyo bita ibyayuramutwe byaragabanutse, kandi zarashoboye kuza ziratwibagiza ibibazo twagiye turacamwo kugira ngo dusubize ubwenge ku gihe kandi dutere tuje imbere mu bijanye na siporo. Hari haribonekeje ibijanye n'inda z'indaro mu kambi aho tumaje gutunganiriza inkino byaragabanutse.
Wari yaserukiye Haser atashimye ko dukoresha ijwi ryiwe yatumenyesheje ko inkino zifasha cyane iryo shyirahamwe mu gushikira urwaruka. Amenyesha ko iyo abana bakina umwanya wo kwiyumvira nabi ubamuke bigatuma ingeso mbi zigabanuka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Cha, bijya bije biranuka nuka kwa rivye
kandi bihu
ngo ni bihu kandi navyisomeye
ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
nivyo
eka sivye dupinge utangike
mupinga mupingi umvirize Ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero uno munsi ivyo tubeshuza na makuru ariko aracana cana ko kumbuga ngurukana bumenya avuga ko abantu ijana bo babafashwe bahogwa grenade yatewe mu gikoto ni muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura i Burundi. amakuru rero nkuko mwabyumvise muri no ntango siyo kuko abafashwe ari 34 abo nabo bakaba bafashwe mu bikorwa bisanzwe byo kugenzura abanditswe mu makaye y'ingo n'imijyango abo abenshi muri bo bakaba basanzwe atabipapuro vya ngombwa abafise ico bikoze inyuma yo grenade yatewe igahitana imisore itatu imbonera kure ikongera igakomeretsa abandi batatu bari ngaho mu gikoto hafashwe abantu batanu kumvo z'amatohoza muri abo batanu bafashwe hakaba harimwo umunyarwanda mukaba mufise amakuru yabayo canke atariyo mushaka ko dusabikanya tukabafasha gutohoza canke mukatubwira ibindi byinshi mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com. Inkuru imwe y'igitega imbere yuko dusezerana na makenga y'abarundi baba hadiko harategurwa kuzokubaka ingoro y'amakoraniro y'inamashinga amateka na nkenguza amateka mu ntara ya Gitega aho naho abanyagihugu bakibaza yuko bashobora kwakwa ubutaka bwabo umwanya n'umwanya ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Umutumba wa Nyabututsi uri mu manuko ushira uburengero bw'igisagara cya Gitega muri komine ntara ya Gitega. Kuri uwo mutumba niho ariko harategurwa kuzokubaka ingoro izokora hamwe inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Leta y'u Burundi ibicije ku muvugizi wayo Philippe Nzobonariba yerutse kumenyesha ko ihafise amahegitari 7 mu gihe hakenewe ikibanza kingana amahegitari angana 70. Philippe Nzobonariba amenyesha ko leta itegekanya guca yikora ku matongo y'abanyagihugu bari impande y'izo hegitari 7 ziri minwe ya leta ibanje kubaha umuzibukiro. Abanyagihugu bene ayo matongo amakenga ni menshi, aba ni bamwe muri abo bene ayo matongo bayaze n'ijwi rya Amerika
badukuyeho dutunzwe no kwirira nk'ibyo mu ndimo bakaca badutwara nk'izi ndimo zose tuba dufise none tuzaca tubaho gute. Abafise umuryango bazaca bagiki abana kubona ubu bigoye umuntu ajya arenze korondera udafise nk'akazi akora yironderere twa mu ndimo nananga bakatwaka nk'izi ndimo tuzaca tupfa twangara
nkomburuzo haba kubera je nk'ubu je ndahamaze imyaka 6 najenje kure y'igisagara inzi konje kwagukirwa nk'umburi igisagara kizonshikira
kugira uzoro nk'iya handi ushobora kuba usanga bigoye
nituramenya n'usanzura imvukira hano nyine
egome nituramenya nk'ico bazoduha yuko twoshobora kuronkamwo ahandi twokwimukira ivyo nivyo twobanza tukamenyeshwa ico bazodutekerera ukuntu jo bakingana
nane nk'akuva hano waharukura ubuzima bw'abana ukavaho ukagenda nk'ahandi canke nyene ukabura niyo ja ifita turabona ko ari ngorane tukiye koronka twegabanya kehuko babiri imitsi ho twakora kajumbo niho twakora nk'uduharage niho kuru dusombe twa kubigoti urumva twabagaburira ibyo mu ndimo none nk'ubu nk'abadafise nk'akazi nk'abatwege nte dushaye koronka nk'akazi dukora nta namashuri twigiye shuri ryacu ryarya kwiyimbira mu ndimo utujumbo no duki none tuzoca tubaho gute abo bana bo bazoca babaho gute bazokora batazi rero ko bavutse ku bantu canke ko bavyeyi
nino hari abantu bapfakati beshi impfubyi nyinshi kandi zijya zirondeye twino utarose nk'ahantu cakaraka nashobora koronka ikintu gaburira abana urumva kugira umupfakati azo ronki parasera kandi parasera nayo iradimbye cyangwa izo mpfubyi zirino zironke ahantu ziba urumva twa tubona ko abantu tugiye kwangana tahandi hano tugiye kurohokira.
Abanyagihugu barashimba ko iterambere izo bari ko riraza mu ntara yabo ariko barafite ico basaba leta
twebwe ntitwanka iyo kuhaba iterambere niriza mugabo batworohereze hanyuma batumuzi bikora kirikare tukihaba tugende kurondera handi kugira ngo umuntu ashobore kuraba hashira umuryango abana bayari barutse
nuko bo duhumuzibukira hakirikare tukubaka tundi turure
nuko bo tubwira imbere y'igihe niyo mizibukiro naho bo batarayiduha bakaduteguza vyukuri tukamenya umuntu umwe wese ico yofata n'ico yore.
Philippe Nzobonariba yari yavuze ko habaye umwumvikano hagati yabo banyagihugu bene ayo matongo n'intumwa za leta ariko banyagihugu siko bavyumva. Uno mukenyezi ari muri abo bafite amatongo ati
nta kintu nakimwe gushika ubutuzi nubwo baduserukira tubabajije bakutubwira ko atana kimwe tuzi mugaba tukabona ko ibikogo umenga biriko bitera bije imbere.
Uyu nawe aremeza ko yagiye mu nama y'abahuje n'abashinga amateka batuwe mu ntara ya Gitega abaserukiye ubushikiranganji bujeje vy'amatongo n'abaserukiye umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Uwo mukenyezi mwirimizi avuga ko atanezerejwe n'inyishu zatangwa n'ababijejwe
nk'ubujejwe eterebye yaciye avuga ko naho boturungika mu 9 juratacu canke za kigamba ugacura banko umuntu asanzwe yisumamwe mu gisagara yaje ari busembe bagaca mu rugeka mabaye afise umujyango afise naho yisumama cyo rero urumva twe byaraduteye amakenga
imijyango irenga gati jana nifise amakenga ko izohava yimugwa kubera izo nyubako igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Arakoze Fidele, mwakoze namwe mwatwumviriza. Innocent Kimenyi Diane nahazwe na Ingenieur Justin, tubifurije kuroranirwa mu banyu.